Iyi bir Radyo Güldü Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yakakanya.
None arahabwa inyuma y'igihugu tuze gutahamwe mu Burundi naho biruko nuko yotaha agahabwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi bakagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe.
Icyo ni igitekerezo cy'umwe mu Barundi bavuga ibyo batekereza ku bigomba gukurikira urupfu rwa nyakwigendera Major Petero Buyoya wayoboye icyo gihugu akaba yaritabye Imana muri iki cyumweru dusoza. Turagaruka ku by'urupfu rwe muri aya makuru. Naho hirya no hino ku isi abantu barenga miliyoni 75 nibo bamaze kwandura virusi ya corona. Tugumane muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu tuyohere kuyarebana n'ikiza cya virusi ya corona. Ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri kaminuza ya Johns Hopkins hano muri Amerika cyatangaje kuri wa gatandatu ko abantu barenga miliyoni 75 hirya no hino ku isi bamaze kwandura virusi ya corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iri ku isonga ibarurwamo abanduye bagera kuri miliyoni 17,500. Ubuhinde bubarurwamo miliyoni 10 nibwo buza ku mwanya wa kabiri, naho Brazil iza ku mwanya wa gatatu ikabarurwamo miliyoni 7,000 z'abanduye virusi ya corona. Hano muri Amerika ku bitaro bya Stanford biri Palo Alto muri leta ya California, abakozi b'inzego z'ubuvuzi barimo abaganga n'abaforomo bakoze imyigaragambyo yo kwinubira ko batashyizwe mu bagomba guhabwa urukingo rwa COVID-19 ku buryo bwihutirwa. Ibyo bitaro byasabye imbabazi bivuga ko bigiye kureba uko bikemura icyo kibazo. Mu Bushinwa, Minisitiri w'Ubuzima wungirije Zheng Yixin yatangaje kuri wa gatandatu ko mu mezi ari imbere igihugu cye kizita ku gukingira amatsinda y'abantu bashobora guhitanwa n'iyo ndwara mu buryo bworoshye mbere y'uko batangira gukingira abantu mu buryo bwa rusange. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko rimaze kubona inkingo za virusi ya corona zitandukanye zigera kuri miliyari 2. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibihugu 190 bizashobora gukingira abaturage babyo mu mezi ya mbere 6 y'uyu mwaka. Tukivuga ku bya virusi ya corona n'ikiza cya COVID-19 kuwa kane w'iki cyumweru dusoza, niyo yahitanye Petero Buyoya wigeze kuba perezida w'u Burundi yaguye i Paris mu Bufaransa aho yivurizaga. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Buyoya yategetse u Burundi inshuro ebyiri zitandukanye, buri gihe akoze kudeta bwa mbere kuva mu 1987 kugeza mu 1993, n'ubwa kabiri kuva mu 1996 kugeza mu 2003. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragaruka ku by'urupfu rwe n'ibyo yakoze.
Urupfu gitsiromboka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye i Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru ry'Ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye i Bamako ku murwa mukuru w'igihugu cya Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'2012. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize nduguriye twa mugina indwara y'igisukari diabete ikabije yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi de complication diabetique avancée aggravée par notre maladie, uku niko yabivuze ndugari twa mugina. Nawe bitaremezwa n'abaganga, ubundi nawe yavuze ko iyo ndwara ariyo mu bice by'ihumekero yoba ari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka Sentare na News wajya mu Burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'1993, akicwa adaheze n'igice cy'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'11 Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri Mali n'akarere ka Sahel. mwijwi giwe rya nyuma kuri radio ijwi rya Amerika. Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye.
Amoname e conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir
umushaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munene muri dosiye yacafuje izina ryanje naho nubundi atazobura inzitizi ariko sishaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi n'ingingo nafashe atanumwe abintegetse sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel nta mpungenge mfise hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ibyo bwifuza byose.
Il n'y a aucune décision prise à ce sujet.
Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje ubwo rubanza. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean Baptiste Bagaza. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003. Aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Muri ibyo bihe byose Buyoya hari icyo yibuka.
Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi
ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe n'ibindi bihugu bya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko. Ubu igihambaye singene umuntu afata ubutegetsi ahubwo ningene abusubiza. Nafashe ubutegetsi muri 1993 nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora uwatsinze aratwara. Mu mwaka w'2003 naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko ndabuha uwari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha. Ndagiye yenda aho nibaza ko nk'inwa karorero muri Afrika
mu cape etre anka exemplaire.
Perezida Buyoya yagiye kutarabwa giza n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ari nawo bahuriye mu biganiro y'Arusha guhera mu mwaka w'2015 aho yagirizwa ko arimo bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie.
Moi je pense que quand il y a un changement de ce type, il faut
icyo bikoze Buyoya agiye yifurije amahirwe Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Pierre Clavini Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga ku by'urupfu rwa nyakwigendera Petero Buyoya, reka twumve icyo bamwe mu baturage b'u Burundi baruvugaho. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yavuganye n'abo mu ntara za Cibitoke, Rumonge na Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu.
Twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye u Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane ni uko cyane cyane tuvuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Ibyo rero nk'abarundi ibyo reka tubabaza kuko arafise icyo yamaze. Yafite icyo yamaze nk'uwarongoye u Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirwa urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yaba yagiye, oje nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose uwarafise icyaha ntiyoba ari uwo gupfa, yogumaho hama agashyirirwa urwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo ntapfe. Nicyo gituma rero twizeye yuko uwarongoye u Burundi azotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana, hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababaro kuko n'u Burundi bwabuze kandi Abarundi bose babuze.
Niyumvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko Abarundi tuba tukimwizeye ko ibintu byinshi nshanshane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye kuko bavuga yuko yari antete yayo niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu manza ibyo bamwagiriza rero yarafise byinshi azi nkubuga rero apfuye tutabishaka twapfuye apfanye kuri gusa nuko nakoze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko n'umusoda nyene ikindi kintu cyiza namwimukira ko ni amasezerano yarusha yasinye n'imiguru yagwana haboneke amahoro naramubonye nk'umuntu w'umugabo ikindi umuntu yamwibukira ko namasezerano yo mwebwe abarundi
yari umukuru w'igihugu uko yakoze kose yaradukoreye yarakoreye igihugu asaba yuko n'abatwara igihugu bibonabo nyene bo bimenya gene babyifatamo nabo nyene twasaba yuko igihugu cyo mufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu abakaza akamuhiteka nawe
kumbure imana iramukinge ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi turavuga ati imana iramukijije ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yari babonekana kumenga nta mutekano ko gashi tubona kumenga araruhutse ku bijyanye n'uko yitabye imana ari nyuma y'igihugu twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahambwe nyuma y'igihugu kiza gutahambwe mu Burundi kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha gahambwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yarapfuka aho yakoze aho yatwaye hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe
ko agiye atishye ku bibazo by'igihugu cyari iki kimuzika ko kuzokwishura ntinezerewe na gatoya turabaye mugabo byasaba ko agenda asiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagiye bishyira igihugu ko umuntu yari azi ko yahize ibintu byinshi iyo duhaye umuco uraho n'ubutumwa rero bamaze kumwagiriza ko yuko ari afite uruhare rukomeye mu bashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abene gihugu ndere amerikiyo
jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri jesi rubaye nyine rwashitse giturumbuka ntitwari tugwiteze kuri ruratubabaje cane ruratubabaje na cane cane k'uyu mwaka wabayemwo ibintu bibi rwose wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cane cane abakuru bakuru rero uru rupfu tugwakiriye nabi cane ruhande rwanje no kuri uru rupfu rurambabaje rwose rurambabaje ego numva ariko nabivuga turababaye nyene yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu urabona ko yizewe mu mabanga menshi rero turabuze igihugu kirabuze kirabuze umugabo w'indyamunyu umugabo abushitse rero anje ndababaye ego
reka tukamutakiriye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje ego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitwona kuvuga n'ibibi byaba byaramuje kuko igihugu cyaciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi ikintu cyo kuvuga nuko ibintu byabaza byaciye mu Burundi ndetse ya krize ku magoro z'amatora 2008 harabaye ikibazo byagifashe mu kwezi ko byifatamo kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze abantu kuhama na 2023 naho nyine harabaye amakosa ndamagira icyo tuvuga nka Michel Date mugabo ntitwabivuga kuko ntitwabivuga ubutungane ubutungane ngo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose butadahengamye
Bakunzi b'ijwi rya Amerika turitegura gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twinjira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nk'uko bisanzwe muri gahunda zacu tuzabategurira ibiganiro byihariye ibyinshi muri byo bizibanda ku bintu byaranze umwaka turimo dusoza muri urwo rwego tuzareba n'ibintu uyu mwaka uri mushira waba warabasigiye mu mibereho yanyu niba hari udushya mwadusangiza turabararitse tuzabaha kandi umwanya wo kugeza intasho zanyu za Noheri n'ubunani ku bavandimwe n'inshuti radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Congo Brazzaville na Zambia ni bimwe mu bihugu by'Afrika bitamaze gutangaza ko bitagishoboye kuri imyenda biheraniye ibihugu bikize n'amabanki akomeye Uretse kiza cya virusi ya corona cyazahaje ubukungu bw'isi n'iki cyatumye ibi bihugu byabonye amahirwe y'umutungo kamere bigera ku bukene bukabije ku buryo binanirwa kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize na za banki Professor Leonce Ndikumana yigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza ya Massachusetts State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janvier Desire Nkurunziza nawe ni impuguke mu byerekeye ubukungu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabobajije icyo kibazo
tawikuwe Leon Sadi kumana imere uko tukiweza ingwa ne yugu kimwe kimwe mwurizo yugu tuwafuze Kongo da Zambia zavisa mwefite utunzi chimeza wadasanzwe viherutse utangaza kutunzi bwavyo bwayanzaye mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru
urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo ni kibazo gihambaye rwose mu byerekeye iterambere rya Afurika muri aki mesi yuko abari kwatwumvira barazi yuko Afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi nuko nubwo abantu benshi bakura kuri aza pakihikeni Afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho cyane cyane mu butaka cyangwa ari ibihugu byinshi bifite ibitoro hari ibihugu byinshi bifite indahabu n'ibindi byinshi dusanga dusimba mu kuzimu ukacitanga rero ubaye gitangaje n'uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese ucutanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese ucutanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro mahera akagenda akava mu gihugu ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka nicyo gituma igihe rero mbonye makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukurira amadeni ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu maze iminsi nkorako cyane ubundi wokwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi ngubwo nkuko babivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze hariho ubutaka bita kopa cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa Republika Demokratike di Congo hagacakurikira Zambia muri Congo naho barafite ibitoro byinshi abahangana imitwe na ziriya za Angola Nigeria wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashyira ku miliyaridi cumi n'icyenda muri Congo ni miliyaridi itanu ubwa mbere bari bafite ubwo butabasha kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu mugabo bagiye bafata amadeni ugahita wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha ibyo rero biravuna intege bigatera umutima mubi
ayo ni amakuru atangaje cyane rwose Janvier Desire Nkurunziza mwihu ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri byari bisanzwe byitungiye ubutunzi cyimeza mwebwe mwayakiriye gute
urumuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane kuko udutuye ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika reka n'ubintu urazwi ngende zanizimba ubwo butaka Zambia kirari imaze imyaka mirongo itanu mirongo itandatu iri mu butaka za Congo zimaze imyaka myinshi jewe ntibyantangaje kuko mu byo nkwari ngo mbanza mbiga ndabireba ibyo ntibyantangaje cyane gutangaza aho biratangaje kumbe igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cyose biratangaje kuko igihugu cyateza gufata amadeni gishobora kuriha mugabo kumva ari Zambia cyangwa Congo nicyo gishobora gutangaza ibintu icyo nakubwira kuko rero se yavuze sinzi kumenya kuko tubishyika ko yuko usanga kanseri z'ibihugu niko bitungisha amakompanyi yo hanze icyo nicyo ariko rero ikindi n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere usanga ko ubu atungisha ayo makompanyi yo hanze ariko hariho n'abantu mu gihugu usanga atungisha
turabishika ko rekare dutangwe ku gihugu kimwe kimwe reka dutangwe ku gihugu cya Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nk'uko twabivuze mu ntango ibyo bintu byashyiriye icyo gihugu ni muyiha insiguro mushyanahe Leonce Ndikumana
yego rero urumva igihugu cya Congo abari baratumviza ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kigafite amashyamba gashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashyamba mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu ari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihe leta ishoboye gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no mu bihugu niko bikomeje n'indi bidara z'ibitoro usanga amakompanyi yimba akashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe mu mafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga kuko urabye nka infrastructure tuvuge by'amabarabara electricité n'ibiki usanga atabiri
ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abatetsi bamwe bamwe
urumvise nicyo twibaza urabye amahera ingena gabagurwa ndaguhe nk'akarorero muri Congo hariho abashakashatsi barezo kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi y'amakompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiki ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi muri leta igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro ijana y'ibitoro ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice 27 gusa bikajya muri leta
imbere ko duha ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo hejuru rya Amerika ariko atega amatwi ikiganiro afite ikibazo reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Desire Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ivyo bintu vyashikiye igihugu cya Congo Brazzaville aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro ica gatatu eka muri Afrika mu butunzi bw'ibitoro kikaba naco nyene kifise ingorane zo kuriha imyenda duga ku ijambo Janvier Desire Nkurunziza
cyero dira abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye ama video YouTube y'abantu bavuga abandi bambura amakompanyi bari baje muri Congo mu nyuma barabuye bavuga icyo bakora ingene barikora n'ibintu biteye isoni baravuga ingene bavuga ko bimbye ibitoro amasamaritiri ijana bimbye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane ibyo biri kuri YouTube ntibiyongera abo direkitori jenero b'ayo makompanyi nibo babivuga amakompanyi yo hambere n'ibihumbi by'igihugu caribwe ibyo ntibisanzwe ikindi ngorane yashyize usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'ibihugu by'amadeni birashobora gufata ideni ku bitoro bizokwimba mu myaka iri imbere ubu igashaka imvura yafite ideni mu mpamahera mu byose muza mu yiyimbire iyo bigenze uko rero bikanyura gusa bashobora kugurisha ku mahera make cyane hari n'igihe wasanga bamubwiye barire kuko murazi kubapimira kutwungurika barire ibitoro ugasanga barire bayidandaje nko ku madorari 20 abo bantu baje kwimba ugasanga bari kubimba ibitoro biri nko ku madorari cyane cyangwa 150 urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yaje iyo yose ikaba igiye abantu bo muri Congo kibari icyo batora njyewe ndazi mu Congo nanjye tuzita kwa kibazo baganira w'umuhenjeniya muri izo z'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbirwa n'ahantu hazitiye gushikayo nta muntu ashikayo urumva kumenya rero ko birabereye nicyo ni igice cya mbere cy'ubusizikiyo bw'igihugu igice cya kabiri ntabwo byari nta bifuza nayo mahera yitwa ko agumye muri Congo ayo ibyo bice 20 nyinshi ku ijana
ingorane nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika ariko yakurikirana ikiganiro Diomede Misigaro muri aho Diomede Misigaro
yego ndakomeye mweho
turakomeye
salamu bandi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo
yego be Diomede Misigaro ari mu leta zunze ubumwe za Amerika muri mu ntara ya Tennessee duga ku jambo murafite ikibazo mafite icyumviro
ndafite ikibazo gifite icyumviro jewe nkurikiranye abo bantu bari kubatuganirira kandi mbona ko babikurikiranye hafi ba muri Congo ntabwo ubu ntabwo umuntu yoduma urutoki ku masezerano mabi icyo gihugu cya Congo kigirandira nabo bimbe bitoro Ikintu cya mbere, icya kabiri nashaka kubaza, none ko kira gihugu kiba gifise inama nshingamateka, abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi, ndibaza n'abari kutuvuge bo muri za kaminuza bagirwa ibintu bya ekonomi n'ibiki, none abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga, agira icyo ashikara, akomeje kumva ngo aho naho bindira harazitiye, nta muntu ashobora kwegera. None abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane, barabuze baracuka. Nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Kongo bama biyamirisa ibyo bintu batigeze bumvirizwa. Nibyo binije nashaka kubaza. Ayo masezerano none ntabwo yosubirwamo, ninabanduka mu gutanga 72 ku ijana uhereza abo bantu. Njye nibaza ibyo nkabijya bita ngo twunguke twese, win-win situation, byateza kuba niba uriburi 50-50. Ari ugufata 72 bisoma n'imyaka ingahe? Ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye, reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu. Ariko igitoro cyo muri Kongo uko nabibonye kuva 1998 kiriho kirimbwa.
Reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose, reka tubahe ijambo abashinga ntawe bagira icyo bivuze ko mukanye gatoya cyane rwose. Reka dutangure kuri umushinga Leonce Ndikumana.
Umuvukanya abagira ibibazo byiza byiza rwose, kandi yadomye ku rutoki ku bintu biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka. Icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka. Iyo niyo ngorane, kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze, ayo makontra asaba yuko ushyiramo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza. Ni ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu, mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira. Muri iyo kontra rero mutakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka idoze. Icya kabiri, iyo amakompanyi muhugira ayo makontra asiba gushyiramo amadepanse azogira nayo ngo yimbe ibitoro. Kubera rero ututanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakontra y'amarusuri, uca usanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoya cyane. Ninge ikibatuma basinya amakontra aha avantage amakompanyi yo hanze.
Ariko hariho nk'abashinga amateka eka bakinguza amateka nk'uko Radio Media bivuze, baba bari korabona ibi nta kintu nta bubasha bafite guhindura ibintu mu kanya gato.
Ibyo harimo bibiri kuri ibi. Icya mbere, n'abashinga amateka bakeneye informasiyo bazokoresha bayikura heko, niko ndakubwira ko guverinoma ata kapasite tekinike ifite. Icya kabiri ni kuri hiya Jambi yavuze yuko usanga izo domene ziraba iby'ibitoro n'ubutaka, usanga umenya ni domene ziri sacre.
Mushenaye Jambi zizire nkuru nziza, namwe kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose birajijwe muri wanyu Radio Ijwi ry'Amerika Diomede Misigaro. Reka amasezerano aba yabaye hagati y'ayo makompanyi yindi butari ka n'ibitoro hamwe na leta ya Congo muri iki gihe reka n'uruhara rw'abandi bategetsi bashyize ijambo mu isanzwe abashinga amateka abakinguza amateka tuba ku ijambo.
Ego, reka ibyo rero yavuze byose ni ukuri, nibyo kandi uwo Diomede ndamushimiye kuri ibyo bibazo, ko ibyo ni byo bibazo byiza n'ukuri ibyo bitengwa muri ibyo bihugu. Amasezerano mazi nsubira mu byo rero yavuze, ariko reka nongereze ikintu. Njyewe narigeze kuba nicaranye n'abo bantu bari ayo makompanyi hamwe n'abandi bantu abaminisitiri bavuye muri Afurika baje kurondera ngo abainvestise. Njyewe mba nicaye hagati yabo n'abavugisha neza abo izo gurupe zibiri zose. Rero ndagurisha abo bantu abo bainvestise, ariko ibintu mukora muri Afurika bikuru bibatera isoni, mubona yuko mujya kwiba abo bantu baranyemeza ati turi turashika, ugasanga twicaranye n'abantu twumvise icyo turiko turavuga, twebwe tuba tujyanye no kurondera amahera, batujyanye no kubasiza inyungu, ugasanga twicaranye n'umuntu atamenya kudefanda interesi yiwe, twebwe turabishima, twebwe turiko tukontributinga twatugeze gusa ibintu uwo muntu atacadukuramo kibintu, ati turabizi turabibona. Kiriho mu gihe abanyazi batazoshira imbere abantu nabo bafite ubwo bumenyi ndetse n'ubwo bushobozi mu kujya ku ntego zo kona
ndabashimiye cyane rwose kukanya mwatoye kugira ngo mugane nyaryo ijwi rya Amerika ku bibazo nkora mu mutima.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abatumirwa be. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu y'aka kanya naha tuyasoreje. Nshimiye mwe mwese mwarimu dukurikiye. Abagenzi banjye bandi bamfashije kuyabagezaho, Fatou Alimas Kalala niwe wamfashije kuyegeranya. Nje mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, twese hamwe tubifurije amahoro n'amahirwe.